Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze amakuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Louise Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, ndamwe muduteze amatwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarafatiye ibihano umwenegihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Alain Mukonda, imwagiriza kuba yarafashije umugwizatunga w'umunyesirayeli bakorana mu kumufasha kurenga ku bihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushikiranganji bw'ikigega cya Leta muri Amerika buvuga ko Alain Mukonda yafashije uwo mugwizatunga Dan Getle akorera mu bisata by'igitoro no gucukura ubutare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurungika amamiliyoni y'amadolari kuri konte yiwe. Uwo munyesirayeli asanzwe ari ku bihano bya Amerika. Amerika ivuga ko yiyemeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu twigoro twayo two kurwanya ibiturire mu gukurikirana abo bose bihisha inyuma ya politike bironderera inyungu zabo bwite. Leta ya Ethiopia yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yigaruriye ibindi bisagara bihambaye byari mu minwe y'abarobeli bayigwanya. Igisata cya leta kijejwe gutangaza amakuru cyacishije ku rubuga Twitter kivuga ko ibisagara bya Desi na Kombolcha kugeza ubu bigenzurwa n'inteko za leta. Izo nteko zaheruka gutangaza kandi ko zigaruriye ibindi bisagara bibiri mu buseruko bw'igihugu. Ibisagara bishasha byafashwe ejo ku wa mbere biri mu ntara ya Amhara ku birometero 400 uva ku mugwa mukuru Addis Ababa. Umuhari TPLF watangaje ko wabifashe mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Amakuru kuri Ethiopia kandi ibihugu bitandatu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko bihangayikishijwe n'amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ifunga abantu ikivunga hisunzwe ubwoko kandi atabibagira bitangazwa. Leta ya Ethiopia ivuga ko abifunga bakekwa gufasha abarobere b'umuhari TPLF bo mu ntara ya Tigre. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu arimwo ibiro bya ONU bijejwe agateka ka muntu, ishirahamwe Amnesty International hamwe na komisiyo ya Ethiopia ijejwe agateka ka muntu bavuga ko abo mu bwoko bwabo muri Tigre bahagarikwa ku bwinshi. Abo barimwo abavugabutumwa baba orthodoxe, abageze mu zabukuru hamwe n'abakenyezi bafise abana.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukigumye muri Afrika, perezida wa Namibia Hage Geingob yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko hatowe abantu 18 banduye ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron muri icyo gihugu. Namibia kandi yagiriye ko itangaza ko igiye guta doze 150,000 by'incanco zataye igihe. Perezida wa Namibia yasavye abenegihugu kwiteza incanco z'inyongera za COVID-19 inyuma y'ahubwo bwoko bugaragariye mu gihugu kibanyi Afrika y'Efu mu kwezi guheze. Mu makungu, perezida Joe Biden na Vladimir Putin baraganira kuri telefone kuri uyu munsi wa kabiri. Aba perezida babiri batwikanya kuvugana ku makenga Amerika ifise yuko Uburusiya bugamije gutera Ukraine. Abasesenguzi mu bya politike bibaza ko ikintu nyamukuru perezida Putin yobagamije ari kugabisha Amerika ko Ukraine yahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete idakwiye kwinjira mu mugwi wa OTAN nk'uko ibihugu byo mu burengero bivyifuza. Iperereza rya Amerika rivuga ko abasirikare b'Uburusiya bangana 175,000 bashizwe ku rubibe na Ukraine kandi bategekanya gutera icyo gihugu mu ntango za 2022. Perezida Putin na Biden bategekanya kuganira saa sita ku muhingamo wo kuri wa kabiri mu masaha ya Washington. Abo bategetsi baheruka kubonana mu 2011 mu Burusiya no mu 2014 i Geneve, aho bavuganye kuri icyo kibazo nyine cya Ukraine.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu rero noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. leta y'u Burundi giye korohereza abagenderera igihugu bose kubona visa bitavunanye
ningingo nziza cyane ije hageze ije abarundi benshi bari barabisabye kuri twebwe rero tubona yuko ari ingingo nziza twayifashe neza cyane rwose kandi ndaza ko abarundi benshi babishimye cyane rwose
uwo ni ambasaderi Fred Ngoga Gateretse ukurikiranira hafi ibibazo bya politiki mu Burundi mu Rwanda hejo hatangiye icyumweru cyahari ubucamanza bashakira umuti ibibazo byugarije urwo rwego harimo n'ikimanza zitinda mu nkiko Leta ya Tanzania yarayifunze burundu inkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mutenderi. Abari bayirimo bose bimuriwe mu nkambi ya Nduta. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya nimujye kure. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Burundi yateganya gutangiza gahunda yo gutanga visa ku banyamahanga baturutse mu bihugu byose byo ku isi. Ukivuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye I Bujumbura. Ibi bigaragarira mu rwandiko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yandikiye inzego zitandukanye z'Igihugu azimenyesha. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na Fred Ngoga Gateretse ukurikiranira hafi ibibazo bya politiki mu Burundi.
Ikintu cya mbere twabanza kuvuga ni uko ni ingingo nziza cyane ije hageze ije abarundi benshi bari barabisabye kuri twebwe rero tubona yuko ari ingingo nziza twayifashe neza cyane rwose kandi ndaza ko abarundi benshi babishimye cyane rwose ubu rero ni ukuraba bimwe bazoshyira mu ngiro ko nk'uko mubizi ubwa mbere kugira ngo uje mu Burundi wagomba gusaba viza bigafata umwanya hariho bimwe bimwe bazenda gusubiramo mugabo ingingo nziza cyane rwose nicyo kintu cya mbere twavuga
abagendera mu Burundi babanza kwisaba mu bushikiranganje bujejwe imigendanire
babanza gusaba visa mu mambasade bigaca mu Bujumbura bakabyiga nk'uwo ndaguhaye nk'akarorero nk'umuntu avuye nko muri Amerika ashaka kujya mu Burundi agenda gufata nk'ibintu bimwe kugira ngo ashobore kuronka visa kuko yasaba visa ikamukajya mu Burundi hama bagashobora kumwishyura mugabo ubu rero nk'ibi byose bizoro nk'ingaruka nziza cyane rwose ku gihugu mu byerekeye ubutunzi urudandaza n'ingenzi ngira ngo burazi ko igihugu cyacu kiri mu ntumbero yo kuronka abantu benshi bagitemberera kandi ibi bikanafasha n'abantu bato bato cyane rwose
ni kuki ku bwanyu iyo ngingo ifashwe muri iki gihe
nibaza nko mu bizi haifa kuri inama kokoma yaraba ukuntu igihugu cyacu twiteza imbere hanyuma tukaba tuzi ko hariho abantu benshi babisabye hariho cyane cyane umushinga nk'ayitwa Denis Nshimirimana mu byerekeye turizmu yarasabye cyane rwose ko icyo kintu bikorera ko kugira ngo abashoboka mu ngendo nyinshi zitembere igihugu cyacu mukaba nibaza yuko ari no mu ntumbero imaze igihe igihugu cyacu cyo kugurura igihugu kugira ngo abantu baze kwirabira ari amahoro igihugu cyacu nyabagendwa urumva n'ibyo byose birimo
iyo ngingo iravuga ko umuntu wese ashaka kuja mu Burundi ashaka no kugusaba ahantu ageze ku mupaka ashitse ko bifite insiguro
nibaza ko ibyo bizokorohera cyane cyane abadandaji nk'abantu bava mu bihugu bibanyi mugabo cyane cyane no mu ntumbero nk'uko mubizi u Burundi uheruka gusinya icyo bita sinzi ukuntu kivuga mu Kirundi icyo bita zone de libre échange ZELEC yo muri Union Africaine ivuga yuko ibihugu bizohahirana kandi bikazorohereza n'urujya n'uruza rw'abantu kugira gatatu kindi bavuga ni uko nk'uko mubizi u Burundi mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza u Burundi buzora mutwa East African Community nk'uko mubizi muri East African Community kintu cya mbere biyemeje ni urujya n'uruza rw'abantu rero nibaze ko igihugu cyacu cyagomba kwereka akarorero cyerekane yuko twe mu Burundi twemera cyangwa hose bishyirikiye urujya n'uruza rw'abantu no guhahirana n'ibihugu byose
ambasaderi Fred Ngoga Gateretse hari ingaruka mbi zoba ziri muri iyo ngingo
nibaze yuko ibyiza biruta bindi kenshi urazi nk'iyo abantu baza mu bihugu baza beza ndwara ashobora no kujyana n'abandi mugabo cyane n'ikibazo cy'umutekano icyo nibaze yuko igihugu gitekanye kandi aza ko ibintu bizogenda neza mugabo nagomba gusozera mvuga yuko cyane cyane ingingo zidufasha n'abarundi bafite ubwenegihugu igihugu kuko kenshi bahora baza bikabagora kuhava amaviza niba ntihenze naho baba bafite viza yahora ari amadolari ijana urumva ni amafaranga menshi hanyuma nibaza yuko rero yari ingingo dushimye twese kandi nibaza yuko izogira ingaruka nziza ku gihugu cyacu
ambasaderi Fred Ngoga Gateretse murakoze cyane rwose ku kanya mahayi radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane ku kwa mabitumiye
mu Rwanda perezida w'urukiko rw'ikirenga akaba na perezida w'inama nkuru y'ubucamanza Faustin Ntiziryayo ejo yatangije icyumweru cy'ubucamanza ku nshuro ya kane insanganyamatsiko ubutabera ku isonga mu rugamba rwo kurwanya ruswa mugenzi wacu Asumta Kaboyi abafitiye inkuru
Muri inama ubushinjacyaha bukuru bwatangaje ko buri mu bikorwa byo gukora imyanzuro ku bujurire bw'abaregwa muri dosiye ya Rusesa bagina bukaba butegereje umwanzuro w'urukiko uzagera niba uru rubanza ruzaba n'igihe ruzabera. Umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yagaragaje aho bageze bitegura urubanza rwa Paul Rusesa bagina na bagenzi be. Ibi yabivuze mu muhango wo gutangiza icyumweru cy'ubucamanza nyuma y'uko yarabibajijwe n'umunyamakuru.
Ubushinjacyaha nk'umuburanyi atari bwo bufata icyemezo yo butishimiye ikintu burabijuririra, urukiko nanone nirwo ruzafata icyemezo niba koko ibyo tutishimiye bifite ireme cyangwa se bidafite ireme. Ubu twari turiho dukora imyanzuro yo gusubiza nabo abajuriye twaburanaga nabo. Nitumara gusubiza iyi myanzuro kimwe n'abandi bajuriye nabo bagomba gukora imyanzuro yo kwiregura ku bujurire bwacu nk'uko natwe twiregura ku bujurire bw'abo bandi bajuriye. Icyo gihe nibirangira urukiko nirwo ruzaduha gahunda y'igihe isubukurwa urubanza rushobora kubera ruramutse rubonye ko bikwiye ko urwo rubanza rwaburanwa mu bujurire.
Umushinjacyaha mukuru yagaragaje kuretse igihano cy'igifungo cyahawe Paul Rusesabagina nabo bareganwa kitabanyuze, hari n'ibindi bimwe mu byaha Rusesabagina yagizweho umwere byatumye bajurira.
Ubushinjacyaha bwajuririye ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere ni uko hari aho ubushinjacyaha butishimiye icyemezo cy'urukiko ku cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe. Ubushinjacyaha ntabwo bwishimiye ko icyaha cyo gutera inkunga iterabwoba gifatwa nka kimwe mu bigize ibikorwa by'iterabwoba, kuko twumvaga icyifuzo cy'ubushinjacyaha ari uko cyafatwa nk'icyaha ukwacyo. Tunajuririra n'igihano twumvaga ko ukurikije amategeko igihano cyatanzwe kitari gito.
Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka kwa 20 z'ukwezi kwa 9 nibwo rwasomye umwanzuro warwo ku rubanza Rusesabagina Paul Kariste Sankara n'abagenzi babo 19 baburanagamo n'ubushinjacyaha. Urukiko rwavuze ko Rusesabagina wayoboraga MSD FRN hamwe n'ibyaha birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha bukaba bwavuze ko utishimiye iyo myanzuro akaba ariyo mpamvu bwajuriye mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Paul Rusesabagina niwe wakatiwe igihano kinini cy'igifungo cy'imyaka 25 mu gihe Nsabimana Kariste Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20, abandi bagenda bahabwa ibihano bitandukanye. Biteganijwe ko abaregwa nabo nibamara gutanga inyandiko isubiza ku bujurire bw'ubushinjacyaha, urukiko rw'ubujurire ruzasuzuma ibyatangajwe n'impande zombi rugatangaza niba bazasubira imbere y'urukiko ndetse n'itariki yo kuburana. Muri iyi nama inzego zinyuranye zirimo urukiko rw'ikirenga, ubushinjacyaha bukuru, urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda. Izo nzego zagaragaje ko mu Rwanda hakigaragara ikibazo cya ruswa ndetse bikerekanwa n'abamaze gukatirwa muri ibyo byaha ndetse ubu babifungiwe. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rwatangaje ko abantu basaga 300 aribo bafungiye mu magereza yo mu Rwanda hirya no hino mu gihugu. Izi nzego ariko zikavuga ko nubwo bafatiwe mu byaha bya ruswa mu Rwanda bahari, ariko nanone bishimira umwanya u Rwanda ruriho mu guhangana n'iki cyaha. Kigiranyo cyasohowe n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane ku rwego rw'isi umwaka ushize rushyira u Rwanda ku mwanya wa 54 ku isi mu guhangana na ruswa, rukaza ku mwanya wa 4 muri Afurika ndetse rukaza ku mwanya wa 2 muri Afurika y'Iburasirazuba. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Ntezeryayo Faustin akavuga ku rwego rw'ubutabera mu Rwanda rugerageza guhangana n'ikibazo cya ruswa, ndetse anagaruka ku bibazo yarabajijwe n'abanyamakuru bavuga ko gutinda kuburana mu nkiko bishobora gukurura ruswa. Perezida w'urukiko rw'ikirenga yagize icyo abivugaho asobanura zimwe mu mpamvu zishobora gutuma urubanza rutinda mu nkiko.
Kuki imanza zitinda? Kuki umuntu urezuye ubuntu ngubu bamuha kuzaburana mu gihe cya kure? Ni hanini ni ibyo bibazo bya mikoro, ariko imanza zinjira ziri hejuru y'imanza zicibwa. Ukabona noneho n'umubare twari dufite w'abacamanza bagiyeho igihe runaka batarashoboye kugenda bongerwa, ariko ntabwo ari ubushake buke bwa guverinoma yo kutaduha abacamanza. Nta mikoro make igihugu kiba gifite.
Iki cyumweru cy'ubutabera cyatangijwe kuri wa mbere tariki ya 6 kizasozwa itariki ya 12 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda twerekeza muri Kongo. Abarundi bakora imirimo iciriritse mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amadolari 15 bategekwa kujya kwishyura buri mezi 3 n'abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bamwe mu Barundi basanzwe bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara amakinga na za moto ndetse no mirimo yo mu ngo mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 uvuye ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Congo, basobanura yuko bari guhotegwa n'inzego zishinzwe abanyamahanga zikorera muri Uvira, kuko hari abo zisubiza mu Burundi abandi bagasabwa kugura uruhusha rubemerera gukorera muri Congo rugurwa amadolari 15.
Kibazo uko kimeze ni uko baza gufata abantu batanatugishije inama kandi dusanganye mu madokima atwemerera gukorera ngaha muri Congo dokima za CPGL zo kumara umwaka ngaha. Acha batubwira yuko twogura iyindi dokima imara amezi 3. Kandi rero handi ikibazo kiri bamaze kugufata iyo do baca bagutwara dokima ya CPGL na karangamuntu ukacusigarana uri watsi. Ni ukuvuga rero n'ubwo bwo kuja bukana ushitse mu Burundi utegereza kugira ikibazo kuko uba wari ufise dokima hama bakaca bayitwara.
Kiza Jean Claude asanzwe akora akazi ko gutwara ibintu ku magare mu mujyi wa Uvira. Ijwi rya Amerika ryamusanzwe ahitwa kuri Monima ari kumwe n'abandi banyonzi, avuga yuko aya mafaranga bari gusabwa ari menshi cyane ugereranyije n'ayo bakorera.
Icyo gipaporo bari kubona dusaba cya 15 dolari cyane jewe tubana turi abantu bane, ndiha inzu 15 dolari ku kwezi. Ku munsi ntaronka n'igihumbi cyo kurya, ntagurana abagenzi, nakoze ntaronka 2 cyangwa 3. None icyo gipaporo bakora dusaba cha 15 dolari mu mezi 3. Ivyo bintu vyo kunda. Shipejere imara umwaka twiguri 2018. Niko wa gatandatu ariho abahowe ico kintu zo ico gipapuro ariho baje bukanye mu Burundi. Bage ihiyasi 3 zose zagiye zuzuye.
Gusa umuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko aba Barundi basubizwa mu Burundi abara abinjiye muri Congo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, bugaragaza ko amafaranga basaba aba Barundi ari ayo kwishyura viza yo kubemerera gukorera imirimo iciriritse muri Congo mu gihe cy'amezi 3. Iki kibazo cy'amafaranga asabwa abaturage kivugwa no ku ruhande rw'u Burundi, aho abanyekongo nabo batishimira amadolari 15 bategekwa kwishura kugira ngo bipimishe COVID-19 uko binjiye mu Burundi.
Batwugurura imbibi mu Burundi, Kongo na Burundi ni Burundi baganirira hamwe turonke imbibi yo guta turagenda gusuma.
Mwishura amafaranga ngaya igipimo cya corona
udakuye hehe? Hari yabakubwira ngo utange idolari uri muri Kongo bahubira ngo utange idolari 15 uzikura hehe?
Tubibutse yuko mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka abarundi 30 bafatiwe ahitwa muri Sanje muri territoire ya Uvira n'insego zishinzwe umutekano za Kongo zirabafunga bitewe nuko bari muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Vedase Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira mutarakivuye.
Tujye noneho muri Tanzania. Leta yarayifunze burundu inkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutenderi nyuma yaho abari bayirimo bose bimuriwe mu nkambi ya Nduta, abanyuma bayivuyemo ejo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yakurikiranye icyo gikorwa.
Umugambi wo kwimura impunzi zose zahungiye mu nkambi ya Mutenderi watanguye mu ntango z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo. Ubitigiri dukuraseri abimuriwe mu nkambi ya Nduta barenga gato 19,000, abandi barenga 3,000 baratahukanywe mu gihugu cy'amavuko ku bushake. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu ntango z'uwo mugambi yavuze yuko iyo ingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungira umutekano muke barizwa muri aya makambi.
Wakimbizi waliopo Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
imunzi ziringaha imutenderi narazibwiye ko zizo kuimbuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyampanga hasavye nyakuba wabura matari igikogwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu nguvu kuri bajya nabo bataza kwifuza kujya Induta bafashe gusubira muhira iwabo.
Leta ya Tanzania ivuga ko uwo mugambi uzocubandaniriza mu nkambi ya Nyarugusu mu ntango z'umwaka uza w'2022, aho abarundi barenga gato 50,000 barizo muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta. Leta ya Tanzania ikeneye kubona yuko hasigara inkambi zibiri gusa arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izo sigaramo abanyekongo. Ivuga ko iyo ngingo izo ifasha cyane mu gikorwa cyo gucungira umutekano ku munzi no mu baturanyi bazo. Nta nama yabaye cyibure jambo ryose ryashikirijwe n'abaserukizi ba leta ya Tanzania cyibure abahaser muri icyo gikorwa cyo kugara Burundi ikambi ya Mutenderi. Gusa abakozi ba ser barimo gutunganya ibikenewe kugira bazoce basubiza leta ya Tanzania iyo kambi n'amatungo yose arimwo muri uku kwezi kwa 12. Gusa izo mpunzi zimuriye mu nkambi ya Nduta zugarijwe n'ibibazo ntangere muri iki gihe zitararonswa imfashanyo zikwiye.
Ndi umwe mu bantu bavuye Mutenderi. Ni ukuvuga kwera ubwa mbere na mbere twebwe twarashimye ukuntu batwakiriye kweri. Basanze batwubakiye utuzu baragerageje ko bashoboye baratwubakira amatuwarete inzu n'amadushe. Ariko rero naho biri uko kibazo twagize ni cy'uko abasomo baguma dutaburira ko amahema amarero bamaze kudutaburira ko amahema twarasabye yuko twofya turi dutafari natwe twubake nk'abandi baratwankiye.
Nka twebwe twagiye tuva mu Mutenderi igihe baheruka kuduhera ibyombo ni kera cyane kandi barahatse gushika n'ubu ubukeka bwaraheze ahubwo twishimira yuko kora yaduhaye amagunira ubu niyo twakoze nk'ibirago. Ubu leta nabwo busigaye bumeze nk'akayungiro n'ukuri aho tugera tujyamye abana turitunu ugasanga umenga ni nk'indagara bashize mu kiro.
Ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu ntango z'umwaka w'2016 nyuma y'umutekano muke wibonekeje mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015 bivanye n'amatora yariko araba muri icyo gihe. Kuva icyo gihe gushika ubu izo mpunzi zari zihamaze imyaka irenga 5 noneho hatagize kizohinduka. Ikambi ya Mutenderi irugaye Burundi. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Tubutse ko hiye mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Nadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Komisiyo y'Igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi CNDH isaba leta y'u Burundi gushyira mu ngiro amasezerano y'Afurika, amasezerano y'i Kampala yo gukingira no gufata neza abateshejwe izabo mu gihugu hagati. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi urayigezweho na mugenzi wacu Désiré Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Amasezerano y'i Kampala yashyizweho igikumu n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2009. Gushika ubu itegeko rishyira mu ngiro ibiri muri aya masezerano ntirirasohoka. Sixte Vinyini Muraba ashinzwe umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu yemeza ko aya masezerano ya Afurika araba ivyo gukingira no gufata neza abateshejwe izabo mu gihugu hagati yofasha mu rugamba leta y'u Burundi ibiki irategura ko gusubiza muzaba baziteshejwe.
Hari mu 2009 igihe igihugu cy'u Burundi cyashira urukumo ku masezerano y'i Kampala araba ivyo gukingira no gufata neza abantu bateshejwe izabo. Kuva icyo gihe rero birashobora kuja mu ngiro neza ibimwe bita ratification kwemezwa. Nico gituma twavuze tuti turabe ko hari ikintu twoshira mu ngiro kugira ngo ayo masezerano ashikwe ku mukono kugira ngo abo bantu ikibazo cyabo gishobore gutorega umuti urama mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kandi murasanzwe mubizi ko leta y'u Burundi ifite umugambi wo gusubiza muzabo abaziteshejwe, ariko buboneka amategeko yandi yuhira byo bavyiza kuruta.
Kubwo arongo uyu mugwi w'igihugu wigenga uje agateka kazina muntu mu Burundi ibiri muri aya masezerano harimwo ibitari bike vyotanga umuti urama kuri uwo mugwi w'abarundi nariya badasangiye ingorane mu ntara zose. Mu mugwi w'igihugu wigenga uje agateka kazina muntu bavuga ko bagize ingendo mu bigwati bitandukanye birimo bateshejwe izabo bagasanga bose ntibabona kumwe icyo bufashwa.
Muri aya masezerano y'i Kampala arerekana uburyo bwinshi igihugu gishobora gucamo kugira gishobore gutora umuti urama kuri abantu bateshejwe izabo. Mu vyo batubwira rero hariho abashaka gusubira mu zabo, hariho abashaka kugumaho kuko bamaze kuhamenyera, hariho ibigwati bimwe biza vyarabaye imiji ugasanga mbere ababi bamwe bafise imigambi barangura. Nico gituma twashatse ko tukavugana n'inzego za leta kugira ngo turabe ivyo vyose bishobora gukogwa, kuko uravye uvuye muri site imwe ukaja mu yindi usanga inyishu bariko barakubwira atari zimwe.
Icyo kibazo cy'ayo masezerano ataja mu ngiro cyatumye mu gihugu wigenga ujeje gateka kazi na muntu mu Burundi ukoranye abaserukira abashinga amateka n'abakengoza amateka hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganje butandukanye n'abaserukira amashira hamwe afasha abateshejwe izabo mu ruganda rwo guhimiriza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano hari mu ntango z'ukwezi kwa 12 n'umwaka turiko turasozera. Ibiharuro bituruka mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushyigikirana mwaka 2015 mu Burundi hari hariho abateshejwe izabo barenga gato ibihumbi. Ivyo biharuro bikaba bishobora kuba vyariyongereye muri kino gihe bivanye n'imyuzure yagiye irakurikira mu kiyaya ya Cimbo mu burengero bw'u Burundi nk'uko bivugwa na Poncia Tungimana umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gusubiza muzabo abaziteshejwe n'abahunguka mu bushikiranganje buraba ivyo agateka kazi na muntu no gushigikirana. Ku bwa Liberi Ndayishimiye yaserukiye ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge mu Burundi gushira mu ngiro aya masezerano y'i Kampala leta yobishira mu vyihutirwa.
Yewe ndabe re statistique directeur général ya twerese umuntu yicaye neza akaziterateranya turafise de déplacer interne bakwigikomine ikomine yo kwigwa urade la population moyenne de commune kugwanje rero byibaza yuko hariho urgence yo ratification de cette convention de déplacer interne bay sur la protection de l'état donc l'état n'va kingira dans le cadre de la protection des droits de l'homme nzo ngibaza rero yuko icyo ni kintu leta yo kunguka cyane gose.
Eraste ni mubona yaserukiye ubushikiranganje bw'ubutungane wabona ko hakwiye kubanza gushigwaho umugwi ubanza ukiga ugatosora ibi muri ayo masezerano y'i Kampala ugaheza ugashikiriza icegeranyo leta imbere yo kwemezwa.
Kubatwa ba création d'une commission ad hoc n'iteko nta arimenyereye kuko leta ishobora kwiyangaza mu makonvensiyo mwe nayo hataba abahinga bayatosoye akaba amaseminari menshi n'amateriye menshi tugatosora ku buryo dushyikiriza leta itegeko ryizwe neza. CNDH rero yogerageza kuri ya initiative de so travail itume ko abayinterevyu na bose amatiyeri bahurira ahantu bafata umwanya ukwiye bigiye konvansiyo do Kampala barabe nimba leta yoyemeza cyangwa itoyemeza hama leta yiyangaje irisi y'ikigiye gukorera igihugu.
Poncia Tungimana umuyobozi mukuru ajeje gusubiza muzaba baziteshejwe n'abahunguka avuga ko ubushikiranganje serukira nubwo imigenderanire bari bakwiye gukorana hafi na hafi bakaraba ko amasezerano ataciye nonera amategeko n'imico y'u Burundi gutyo abone kwemezwa.
Iyo bufite pesa isoti kuko na leta turi abantu bagize ingorane ndazi yuko twese turakunda Burundi naho bavuga ati naho hapfa aza gukurenda kukatishye ni convention kubona yuko iza guhungabanya par exemple n'imigenzo y'igihugu iza kugira icyononye mu mateka y'igihugu ama nk'ubushikiranganje bujejwe mu byo bujejwe harimo aba pretense interne tuje en contact n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire kugira ngo duhane ahantu by'umuriro sur le contenu de la convention kugira ngo twavanze le dossier imeze neza.
Ishirahamwe gitaho impunzi ku isi ya CEA niraba iry'uruja n'uruza ku isi OIM akaba yemezanya n'umugwi w'igihugu wigengoje jo gateka kazi na muntu ko ayo masezerano y'i Kampala mu gihe yo kwemezwa yofasha mu kuronka umuturama kuri abo Barundi bateshejwe izabo.
Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birahumuje. Nimuze gucikwa nibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenze banje bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema. Venuste Nshimiyimana ni washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in